ikaze kuri mwe mwese bakunzi badususuruke kuri radio ijwi rya Amerika neri mwiza ndi nakanyamuneza ko gusubira kubana namwe muri no gahunda y'umuziki uyu munsi muri dususuruke nifuje kubageza indirimbo z'umugwi rurangiranwa Cassandra turababwira ibya uranze twizera ko muri benshi muri komunidad dukurikirana tugira dususurukane n'umudiho wa Zuka guma hafi wigiumi na majani chenda na mirongi nzuri chenda mizinga ya Guadeloupe jengu kila igiugu chumu Faransa hari huu mudiho kabukile vita Goka Tibwa ukomoka mizinga ya Martinique hamwe ni hundi mudiho vita Mende ugorurimi ni Bicreol lubugwa mura ya mazinga ijambo Kasav bisigura umumbati mkirundi Guadeloupe inuusele kukiva hari ya Karaibe ahui hulida ni bahari Atlantika naho umugi wavuki mriyo mudiho yashaka guhindura muziki wiwe yaciye arondera uyu ndumuririmbyo muri Guadeloupe yitwa Freddy Marshall bifatanya na Georges Desimus yavukana na Pierre Edouard pe n'uyu ndi yitwa Jacob Desvarieux yavuze gitari abo bose bashaka kuduza umuziki wo muri Guadeloupe ubu muziki ugezweho baca bita umugwi wabo Cassav abo bagabo batatu bakuranya n'abandi bacuraranzi baja muri studio ku mudihe kavukire Goka bacishije mu vyuma bigezweho basohora urukurikirane rwa mbere bagwita Love and Cadence Edouard Desimus, Freddy Marshall, Georges Desimus na Jacob Desvarieux babandanije basohora indirimbo umugwi wabo hinjiramo abaririmbyi gushika mu 1984 muri iyo myaka umuziki wo muri Guadeloupe kwari nko kwiryohera ntibawugira umwuga barakora ibiteramo bagakora indirimbo cyangwa ikurikirane rw'indirimbo ku izina ry'umwe canke bari kumwe bose bahava barakundwa cyane n'abamwumviriza iryo midiye kavukire bahava bayibyaza umujuru zuka uva mu izina rya Anti ukuri mu Faransa Afurika n'ahandi umugwi kwa Sam niwo winjije umujuru zuka ku isi yose niwo mugwi wazanye umujuru zuka ndanije utere imbere mu makungu ikora ibiteramo muri Afrika nko muri Congo Brazzaville muri Senegal n'ahandi henshi muri Afrika umugwi Katav wari naje no gukora ibiteramo mu Burundi no mu Rwanda hari mu kwezi k'umunani mu 87 turetse muri Afrika Katav warakoze ibiteramo muri Amerika mu Buyapadi n'ahandi igihe waje mu Burusiya wabaye umugwi wa mbere w'abirabure ukoze igiteramo muri ico gihugu
Thank you.
ya Pierre Edouard Destinis, Freddy Marshall, George Destinis na Jacob Desvarieux ahoteko tuvuga umugwi Kasav nibo bawushinze mu 79 hari yongereyemo abandi aho twavuga Amid Belosin na Freddy Ostia binje mu 8 igihe basohoye urukurikirano rwabo rwa kabiri bise Lagwe Mwene mu rurimi rw'Igikirol mu 8 harumvikanyemo ijwi ry'umwigeme Jocelyne Berroa azokwinjira neza na neza mu Kasav mu 83. Jean-Claude Neymiro yavuza piano na Jean-Philippe Martelly yaririmba. Patrick Saint-Eloi yinjiye mu 82 yaririmba muri Kasav ariko kandi akaririmba kwiwe. Haza kwinjiramo n'abatambyi babigema babiri Catherine Lopa na Marie-Josée Dubon. Amerika ni radio ya Amerika. Ibiganiro ni dusubiriye. Ari muzi kugiriza amateka n'indirimbo z'umuzika sanswe. Kuva mu 79 kasavu gutse gushika mu 2019 mu myaka 40 umugwi kasavu warasohoye indirimbo zirenga amajana 6. Imiliyoni zirenga 5 z'indirimbo zadandajwe. Ibitera mu birenga 2000. Kasavu warazungurutse cyane bitera mu mpaka 3 cyane kane mu mwaka. Bose aho kasavu wacha baruzi ibibuga by'abagabo. Ngo heze ubushimwe umugwi kasavu wagiye uraronka mu myaka 40 wabayeho duciye ku bushimwe bwahabwa kasavu nk'umugwi cyangwa ubushimwe bwahabwa indirimbo zabo abaririmbyi ba kasavu ku giti cy'umwe mu bihugu iwabo gwa Zulu muri Afrika iburaya no muri Amerika n'ubushimwe bwinshi cyane aho twovuga mugabo cyane cyane nk'ubushimwe bita disque d'or disque de platine disque de diamant
Bye.
bagutega inyuma kandi inyungu ziciye mu kumvira indirimbo zabo biciye mu buhinga bwa none nka ekuta streaming kuja ku mbuga zabo ukabakurikirana ukavoma indirimbo zabo ukazigura kasa ni mu bwiko ko kugeza gusa
No malaba ni la tube ni katrabai Gadesi wotu tu imene ba umezami Dome hismako No malaba ni la tube ni katrabai Gadesi wotu tu imene ba umezami Hismako No malaba ni la tube ni katrabai Gadesi wotu tu imene ba umezami Dome hismako
twari kubandana reka ndabasezerere kuri kano karirimbo ule kasubiyemo n'umugwi Tofano bari kumwe na Jacob de Varieux bamenya kandi ko Jacob de Varieux wamenyekanye cyane ku ijwi rye bwihariye muri Kasav yitabye Imana itariki 30 z'ukwezi kw'2021 nizere ko mwahimbawe bakunze dusubuke radio ijwi ry'Amerika na nari mwiza tuyifuje umunsi mwiza
Je peux faire des couilles.